VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lirabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 13 y'ukwezi kw'icenda umwaka w'2016 muri kumwe na Federica Nkunikije.
Iyo byashikiye bajya bene bacu b'Abarundi bazimbutsa akajoro bibaza ngo bagiye kurondera ubuzima bakabusigaye bagiye mu imfungu ubwo badatwaye ishyano bakabusigaye biri mu byiyongera mu byerekana yuko dufite umubanyi adatomoye tubangamiye.
Uyo ni Philippe Nzobona niba umuvugizi wa leta y'u Burundi yavuga ko barundi babiri biciwe mu Rwanda bashoboye ibifungurwa hamwe no kumubana mubi uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye akamishyira hamwe ajape rihanira iterambere ry'ugwaruka muri Afurika rikoreye atera leta y'u Burundi turura igaruka ko mu kanya kari imbere. Tutangira ku makuru yerekeye inama y'ibikorwa bigira 33 byari kubibera i Geneva. Akanama k'ishami ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kajejwe agateka kazi na muntu kemeje i Geneva ingingo ishyiraho umurwi ujejwe itohozwa kwityozwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Userukira leta y'u Burundi userukira leta z'umwe za Amerika muri ako kanama ambasaderi Keith Harper yatangaje ku rubuga Twitter ko leta z'umwe za Amerika zakiye neza iyo ngingo ikomeye yo gushyiraho bidatevye umurwi ujejwe itohozwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Atangaza ko ubwicanyi buterezwa guhagarara mu Burundi. Ku makuru naho avugwa mu Burundi, leta y'u Burundi igiye kwitura umuryango w'ibihugu bya Afrika ibuseruko kubijanye n'umubano mubi uri hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ivyo byashikirijwe n'umuvugizi wa leta y'u Burundi mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta bahaye abamenyesha makuru. Ikiganiro cyabereye ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke uyu munsi ku wa gatanu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka ishikiye ahabereye ico kiganiro.
Muri iki kiganiro kiba buri mezi atatu abamenyesha makuru bagarutse kuri ca cegeranyo c'abahinga ba ONU mu kigabane cacu kivuga ko mu Burundi hoba hari guhohotera kiremwa muntu. Umuvugizi wa leta yishuye ko ibiri muri co cegeranyo ariko inyuma kandi ko bitatohojwe neza. Philippe Nzobona niba yanashikirije ko kirya cegeranyo abagishize ahabona baje mu Burundi bakizanye mu mufuko.
Mvuze ni subwa mbere hari ibyegeranyo byindi byagize gusohoka ico witwa Zad Arhusen nawe nyina akaba yari intumwa idasanzwe iserukira myanga mukuru mu by'agateka kazi na mondo yasohoye byasa kujya nyine urudome kurundi uwo mugore gusa. Uwo mugore rero nyine ukora uza ufise intumbero nyine ni igihugu cy'u Burundi cyosubira mu minwe y'abasirikare mvamakungu kuko na yangingo 23 busa gatatu yasohoka yazivuga ibyo ibonye leta y'u Burundi yananiranye yanse ubwa mbere bari bakishije ku 5,000 byoza bicinjije mu nama nkuru y'ishyirahamwe ya Afurika biranka batereka turaba amayeri yuko basi tugira amajana 28 duce tuzanana n'abazaba bazananye bafise ngo kubararira bakwire icyo umuntu yo kwite batayo ko umuntu ahari usanga bose ntibagomba gushika hafi amajana 5,000 abarundi twararahiye leta irarahira.
Uwavugira leta y'u Burundi yaravuze kandi ku migenderanire iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda yemeje ko u Burundi bufise umubanyi mubi kandi ko leta y'u Burundi igiye kwitura umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko na cane cane mu bijanye n'iganagurwa ry'abarundi babiri bavuka mu ntara c'Ibitoke baheruka kwicirwa mu karere ka Cangugu mu Rwanda.
Bagomba tubabwiye yuko biriya vyashikiye bajya bene bacu b'abarundi bazimbutsa akajoro bibaza ngo bagiye kurondera ubuzima bakabusigaye bagiye mu imfungu ubwo badatwaye ishyano bakabusigaye biri mu byiyongera mu kana yuko dufise umubanyi adatomoye atubangamiye inyishu barayihaye muti none muzojya ute byahagariye ngaho oya ntibihagariye ngaho amatohoza arabandanya idosiye zirabarazikorwa kujya mu bihugu biri muri aka karere dusangiye ishyirahamwe ibihugu bya Afurika y'ubuseruko u Rwanda rukaba rurimo ubundi rukaba rurimo n'ibyegeranyo biheza bigashikirizwa abadusangiye umuryango kugira ngo niba ejo ijyanye n'ejo bwati lekabantu bavukana bashaminaniye tugira ico dukoze ni cemezo kiza ciyongera muri rusanga n'icerekanye yo kutubaniwe nama
muri ico kiganiro ku bavugizi b'inzego za leta cabereye mu ntara iri mu buraruko bushimwe urengero rw'u Burundi hanabajijwe ihagarikwa rigize iminsi riba ku misongerezi by'intwaza ngabo mu gisirikare cy'u Burundi nimba gisubiza amategeko mu gihe ridakorwa n'inzego za gisirikare Colonel Gaspard Baratuza avugira ubwo rwego yishura ko atamategeko yarenzwe bafatiye kuvyaha abahagaritswe bagirizwa
hariho ingingo y'261 iri mu ibwirizwa nshingiro ry'igihugu cacu ribwa yuko sentare za gisirikare atabubasha zifise zo gukurikirana umusivile canke uwundi muntu atari mu rwego rwa gisirikare muri ico gihe rero mu gihe umusirikare akoze ikosa canke agiye mu vya politike hamwe n'abandi batari abasirikare murumva yuko izo sentare za gisirikare ntiziheza ngo zikurikirane uwo musirikare kubera afise idosiye irimwo abandi badashobora gukurikiranwa n'ubwo rwego
ibishongerezo by'intwaza ngabo birenga ku icumi mu gisirikare muri kino gihe bifungiwe mu nkoro ry'ingozi nivyo bimaze guhagarikwa mu kiringo c'indwi zibiri byagerezwa gushaka guhungabanya inzego z'igihugu hanabajijwe kandi aho amafaranga aronswa amashuri yisumbuye afise uburara ageze inyuma y'indwi irangiye hatangujwe umwaka w'ishure wa 2016 ushirwa 2017 umuvugizi w'umushikiranganji bw'indero inyigisho za kaminuza n'umushakashatsi Jumel Edouard yishuye ko abarongoye amashure botangura kuza kuraba ku makonti y'ayo mashure kuko ico kibazo kiza caravuye mu nzira ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke Evariste Nzikoba nyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste mu gihe amashuri isumbuye na matomato aherutse gutangura ishyirahamwe ya JAP rihanira iterambere ry'ugwaruka muri Afrika risaba leta kureka abana bose bafise amanota yo gusubiramwo umwaka bagasubiramwo umwaka w'ishuri aho kuguma iwabo ngo bagaruke hageze gusubira gukora ikibazo cha leta mu mwaka w'icyenda iryo shyirahamwe ribona ko mu gihe abana bagumye iwabo hashobora kwaduka ingeso mbi nk'ubusuma ugutwara inda zishushu ukurongorwa hataragira hamwe n'ayandi mabi n'inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza
atangaza umwaka w'ishure w'2016 2017 umushikiranganji w'indero yavuze ko abanyeshure batamenye ikibazo cha leta mu mashure yisumbuye batazoronka amahirwe yo gusubiramo umwaka bose
byerekeye abana batashoboye gushikana ayo manota nabo ariko bamenye mu ishure abashikanye amanota 90 mu kibazo cha leta nikuvuga 90 ku majana 2 abari mu 90 cyanke 90 ku majana 3 na 45 kubari mu 10 abo baremerewe gusubiramo umwaka bimwe twita kudubura mu gihe ibibanza faye mashure bihari abivuga yuko amategeko yo kudubura atahinduwe uwo bizoshika akayoberwa ntazovuga ngo mu mwaka uhetse nene narayobewe ababyifuze bazoheza bagaruke kwipima ku kibazo cha leta cyo mu mwaka uza ariko bazoza nkabigenga
iyo mwingo yerekeye abana barenga 180 abo nabo na mwaka w'icyenda w'ishuri nshingiro n'uw'icumi mu itunganywa ry'inyigisho za kera iyi ngingo ishobora gutuma haba ingaruka mbi nyinshi nk'uko bisigurwa na Eric Nsengi yumva umukuru w'ishyirahamwe mparanira amajyambere mu rwaruka rwa Afrika AJAP
abana iyo bamaze umwaka bari ngaho canke bamaze igihe bafise umwanya ukwiye bafise imyaka 14-15 baca batangura ivyo kubaka ataragera izongo zizoza kurongorwa n'abana mwumva zizoba ari ingo zitwa ngwihe izongo abana bazovyara abandi bana zizoba ari ingo zimeze gute leta ishobora kutabashingira mugabo bazijana kandi bamaze kwijana barashobora gushingirana nyene ugasanga nuko mu kibano bigenza uko ugasanga ni ingorane cyane hanyuma ikindi nashize ni ingorane zishobora kuza n'izi na babandi bariko bara uka ko bashaka gutera igihugu abaroberi bari hijya no hino bashobora guca babiyegereza byoroshe ugacusanga bahaye ingufu umugwanyi ugasanga igihugu cyacu kiriko kirabadestabilize gucyo ikindi naco nuko dushobora kandi gusanga hari abasuma
nsenge yumva bona kwafatiye ku myaka abana berekewe niyo ngingo bafise bitokunda ko baguma mu mihani wabo hanyuma ngo bagaruka gukora ikibazo
baravuga ko bazokuyigisha bagasubira mwo bakagira bakasubira bakaza bakabandanya bakaza baje gukora ikibazo nk'abavuye muhira ico twe ntitugishikikiye na gato kubera ko turavye abasubira mwo egzeta nk'ababananiwe irya exame d'etat kiye kibazo cha leta baba ari abana bakuze bafise imyaka irenga 20 turiko turaraba abatora ico kibazo bavuye muhira ni bakeye Turiko turarabe nyene basubiramwe azokora ikibazo imisi yose bakavuga bati tusubiremwe bajya bakora ikibazo cha leta bakuze nabo ubwabo urabibona ko atashaka ibaririmwe tugacye tugira amakenga kuri abo bana bato b'imyaka 14 b'imyaka 13 uno munsi bavuga ko bazofata umwaka wose bari muhira gestion yabo izogenda gute ubuhoho bafuse umwaka w'icumi nukuvuga ko ibibanza byaciye byongerekana bikabonekana ubwa mbere abana bahora badubura bakagira bakabandanya ishuri ibibanza byaciye bigabanuka gute kandi bakuyeho n'umwaka umwe cyahora bibonekana iyo myaka yose kwiye
numukuru wa sendika abigisha ko na pese urikiye mwabarezi bo mu mashuri yisumbuye nuko abibona Emmanuel Mashandari
Jenda bitegereje imyaka yabo ni imyaka ubwa mbere hoho bataramenye neze bari kubaraje ni imyaka ntushobora kwemeza gato yuko umwana azabagende ngo yicara hajya amara umwaka wose ari kariga ayitegura ngo nzosoje gukora ikibazo turabigisha turababona nabo dufise mu ishuri niyo umugwiti ari akabazo urabona yuko menga sihari bamwe bamwe simbeze bose ni babandi hatabonetse babandi bita abasiriveya abankadirere atabaye hafi umenga ivyigwa ntazicamuza nje yituma kimbyara
umwaka abanyeshuri bashiki cy'amirongo 60 kwijana bo mu myaka y'icyenda n'icumi niyo baronsa amahirwe yo kubandanya igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye amatohoza yose gukorwa n'ishyirahamwe Parseme yerekana ko mu gisata cy'indero hari ingorane zidasanzwe iryo shyirahamwe ritanga uturorero tw'amashuri yubatswe ntiyahera n'ayandi yamaze kubomagurika mbere mu duce tumwe tumwe nko mu makomine ya Kabarore na Muhanga mu ntara ya Kayanza mu buraruka bw'u Burundi ababyeyi bafasha mu kuriha abigisha badahembwa na leta aho bita bakutsa kivi kubera ubukene bw'abarimu iryo shyirahamwe risaba leta gukoresha icigwa c'abahinga bigenga co kwerekana ibikenewe ivyo leta ishoboye n'ivyo abayifasha botanga kugira ngo bayunganire eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
muri komuna bandanya kumviza iradio ijwi ya Amerika nshuti mwese mu duteza amatwi tubamenyeshe ko ijwi rya Amerika rigiye kuzohora ribashikiriza ikiganiro ku makuru avugwa mu ntara z'u Burundi ndetse no makampi y'impunzi ikiganiro iwanyu mu ntara kizohora cumvikana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu isahindwi gushika isahindwi n'iminota 30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda umenyesha makuru Diane Ninahazwe niwe azohora akibatunganiriza
Kei wa ofisi nga?
Sha, sinzi kunda ya ofisi kwe, waluke ni nganga.
Dimile gusaya ukwira bro. Afeti ni kino shaka kuigurira.
Ule ni ukiguru garu utzi?
Oya shanu munu shaka kuishiri aga kado. Sino genda hari ya tacho ndamushiri.
Kado, no munu shizama kado, hari ya ni indi.
Monika, moneki lukuri.
Heo, hengu ujawa la mozanyi.
Hengu,
ima ya kado, chundamu.
Akiru, uchumua.
Ega kweri chondo ifite bibiki bwa wundi cyagihe mu kitwinyegejemo ni wewe
jewe
ifite mvuka bibiki
mafoza fuma ho basura mutse umukazana wawe mariza
mama tia nuko ina inciye kubaraba ko mumerewe ni mwakira kantu na indabaza ni
narimbutsa baza kunda
murika mureke rukuri
afete ari ikintu nagomba kubabwira kuvyerekeye urubanza nyene
ntumbwire ko hoba hari byagoranye mare
urumva twarabiravye nokuri twabonye byiza dote na mariage vyobera hariya mu gisagara nokuri
ntibishoboka uravyumvaga mare ntibishoboka
Monika,
Nimana Mukaja Mugisagara. Jewa Sinzo Gera and Davas Ginuma, Sinshabora.
Usaku see. Hey, as a commander to.
O Tiki, Hewe, Umana, Twamu Jayet Ways.
Who get a get a wombidity? Who think out Telequasi?
Umana knew what ways.
Look, green me from Rashwa.
Oh, yeah,
it's a good
one.
Papa, Umbriz and Dabi, Ureho, we get just in Dabi for you.
Sir?
Nukuri Jeff Johnson da behave. Ni rongera mahoro data wanje.
Zahavu ya wiki enda guti.
Jesse shaka kugenda mama. Tugumane.
Oh, ma princess. Ntegerezwa kugenda sha, nzogaruka siko.
Kandi we wa mugenda.
Titi. Uho mama wanje mbona kuvugishije.
None gasheri. Ntigera ndakubesha na rimwe, ha? La fois passe narakwemereye ko nzogaruka. None naje. Sivyo?
Pia bisuguti na zambombo wanyemerera. Biri hehe.
Titi. Ibisuguti uje kubaza papi. Sivyo? Ni we yabikubikiye. Eh,
jeho mama wanje no kuvugwa sinkivugwa. Zani yasakoshe mariza mbe ndagotwaza.
Eka reka ndayitwarira.
Kandi wowe umengura shavuye mama.
Mumbarize mwana. Mumbarize gituma twavuye muhira tukarinda dushika kuri parking atamvugishije.
Mama, ndagusavye undeke. Ndeka simave ndagotukira ngaha muri parking.
Vuga bukebuke niba twumve yene. Titi?
Sa.
Ehe genda hariya mu butike kwa Gasongo. Aguhi bisuguti ni mbombo.
We, nori byanga he mami.
Ibyo ushaka byose. Uraba ariko nti bakugonge. Uca umubwira akwereka aho wicara sivyo?
Hewe. Agarasha untware.
Mari. Oya. Iyo bisi nuyireke ururira yindi. Nano cugenda tutavuganye.
Mama. Ndeka nigire ndagusavye. Nta bindi tuvugana ni kujya nyene.
Eh?
Kandi umenye ko ngiye ntuntuye ku mutima.
Basingirira ikigongwe mari nabonye ko nakubabaje
warakoze kunyononera rubanza eh
nokuri nta mutima mubi nabigiranye mari sinshaka kubononera rubanza
waramaze kugonona rero warahejeje murumva mama horo
basindabihebye mari
uhebe ibiki
murabigira uko mwabiteguye sinobononera rubanza ndavyemeye none urande kuri Fuma basu nyishura hoho mara.
Funde. Yego. Echapu kama muhungu. Elegiri hema regi isu bizako.
Yo. Unumusu nufata murale kabisa.
Oye la mkunu idiga diga. Tuwanze tulisu bizeko. Haoba tugezimana. Ururu kamba ruchitze ya kiwona. Mega shahu. Yoru hengera ngomu ijoro.
Leka mkembizu kumufina. Mwikambi bafashe bakatano mwishamba. Icyo cyumbe ntumwe baragishikiritse.
Eh, atinya ndagishikiritse. Reka siga yufise tsari ku cyumba.
Kandi we ntiwumva. Mugabo naho dutwena. Sha, nzokwama ndabivuga.
Ibiki?
Aba bantu bari kibi.
Aba.
Man. Inzigo yabo. Izobahamba baragasha.
Abandi.
Abanyabugo. Abanyabugo.
Ere gafunde. Uraraba nawe uzoreke kwama. Uri kurabata kwa makosa yose. Oya mwishwanje. Nawe urateho karenzo.
Yebo barenzo rugero ahubwo. Ibiko birabi dusanga byose nivo.
Gute.
Bibaza ko tutamenye ko boba ko bakorana n'abaseruka basigaye hariya. Hafa.
If that went how obi shobora. Mbega nyene ko Nadia wawe umatsi imisi waramwinuvye utakije no muri ya restaurant yiwe nawe numunyabuko
umwe muvi sha nasanze tabusiri nabukenya fise
Nadia uti
Nadia yaranginye arakoresha amagere menshi nange sinamenya naho
eka
Nikirira habiri.
Ikirira habiri?
Ikirira habiri. Akorana nabo.
Ntumbarire. Ewe?
Inama zabo zose. Nta nimwe asiba. Kuyiheruka yoyo. Namwigenze ngo ntabacemwo. Yatereye ko kango ka restora. Aca naho. Nasigaye ndipfuka.
Funde.
Funde.
Mugabo rero. Agasanga uri kuvuga ya nama iheruka. Uramurenganije Nadia. Abajeje intwaro batumiyemwo ababishaka bose
je namubuza kuyijamwo kubera nze bivuga kwayo uzobaze babitwe batuko bacengetera ni bakubwi ibyo bumva batuvuga ko uzumuka no kureho chance nze gusumba rero byose nuko Nadia cabajamwo akabashigikirasha ibyo babitwe bahora ba batubwira muri groupe nabipinde ubu ndavyemera nabo bagira bace kuri Nadia kugira badusambure
Oya, sha funde. Oyi groupe turimo yabarengero gusa. Nyene no kwiraba neza. Eh, hizo hafi nanye nihitsa ngo yikike mukiza. Ereka funderi, uravye no muri twebwe, aha twese nti wosanga twera muhungu.
Senzi ngo cyumvira uko.
Burya groupe ntiyumvira wa muhungu.
Ah, jewe ndihwetse ibintu bimwe bimwe. Nihorera.
Eh. Umbiri
terubwo baga.
Tunhero bwoba. None nkabitwi ajya mahera guma dusororera ayakura he
ari yara
ari yara amwe kambi yara
njye yagenza mahanga yarazi yarazi kurondera
arondera gute
ubuhubwo no kumwiyegereza nyabuna atwereka
amasimiro ishwita uragenda wewe bitwa horanyika amwe kambi tukamara umwanya tutazi yari huwe haciye igihe akagaruka kandi agaheza ntiyisigure niyavuye ibyo wowe nturabibona aba yagiye he
Dominique Kansin so gonde fe
no ako iyo ni myinshi ndacari mbari
gose
umviriza ndakubwire mwa ukaba ushaka gutana ijya kupe muri rani il faut qu'il puisse uizunguruka Diamond 2 minutes urabyumva
ahubwo ndatanga ti urisiruka iyo chronometre yawe ikora neza
iyi iri mpya kabisa honyoya nyabura icyo cyuma cyawe ahubwo
ok inge nambara ikasike ndakwereke
powa ukumva ifirimbi rero ni depart
sawa
ok go go c'est ça mon ami go nabi mbere sa mami go go Ubaye musaza nuko muhungu
arikari
nanone shaho ntibarakuronde inge ndibakubona muri rari esha naminwe uzazaho mama bipe batoto show
singene ni bandeke wana uyu mudada afisa arankwiye harangaburira akanyambika tukavuga rumwe akamariru soramu zivinu kuri kwimana
uri kuvuga iyo moto noneho wasaza abandi basare bamari ande charmante compagnie nawe uri kuri igirisha
ngaho jana hari ya Jesse nkene ibimvuga hageze nzogira nkugo kwiwa none
inkwari vuni se shayihura n'umwana wo ntumera jewe nokwereka icyo nikorera
ashura puye rubi ibyo wowe honyene nubire kuri we ti hamwe ukiyenda ugatrisha ndabimenye sino kubira pare ndakurahira
tekana reko ndajajura puriye no monde sino hemukira mariza
ahubwo nyine tuvuze vya Maria cyandibuka kujya mutuntu wawe giti ewe yarahise ujya mu mu pro Bila shaba rondeli.
Kumbiru menyele muhungu. Na shashu zoro rondela, kandi bazo imenye.
Sibo. Ahubwo sibo. Nini meno shasha kanda para marondela weko kukombe saje. Imbaza ko turi kumwe na mwishure. Tiye, kandi weme ngumuru wa mumenye. Ni indega wawo.
Muhungu.
Sa?
Naho tugira turyame.
Je
numva afise ubwo
babwiye.
Nari nkwiye kuraba hanje nja kurara n'ukuri.
Kubera iki kagwaga?
Bebe ndo wibagiye ko cyane nitavye convocation kama ho
oya
nagiye ngaho ndadende kanya ndaremenhanya ko ari baje ni bagize kya gitero cyo kwamurisha emwe nibaza ngo yavyemeye nza numva taye mwibindi moho ewe yatangura kujogomera ndakubari
mugana we rwaguri barukwege wagiye kubesha brigadier toto
irega nari namuhejeje ivyo bindi byitaye mu nibyo byankwegeye moho urumva hamwe ngiye kuraba amafoza mugasho yarambonye nagiye numva mbajije ngo ngomba ngiye kuraba ninde ye
nizere ko amubeshye kuvisa y'inshuti
Oya, nyagi kenya banje kuntama mutego. Urabizi? Nari mpejeje kumuhakanira ko atanjuti nimwe sigaranye. Nza numva arabimbajije rero hewe.
Ibyo bintu bagize. Bizudutwara gatwe.
Reka wa muhungu wereka. Hewe, uko mwanyu uhera ntekegwa nubwo. Mwishwanje.
Uhirwe ntabe yabibonye kwa mubeshi. Akabigundura. Mwishwanje zokatumara mutwese.
Hewe. Hewe. Ukuntu yandaba muho ndakeka ko yatahuye ko ndiko ndamubesha
turahumwihisha ariko akaba dukwegeye mbega mane yandi byaguhereye
sije hewe muhungu sije hewe umbirize hewe ni mafoze ampenda henze muho je nari ngiye kumumenyesha ko ba John bariko barasambura groupe yacu gusa
uri kigugu ugahendwa n'umukecuru wewe uraka
Mverero, ndakubarire muri uyu mwanya nabona tantambamwe nimwe nimwe.
Akutumye kudutegereza abantu. Naho dudasanga ubwoko ari kumwankira. None ubuzoca ubikika gute? Uzubikika gute ho kudutegereza abantu?
Jiwe gwaga, je gwaga ndakubarire. Ngira nti ndabyo iyo nomokera. Totabanza nyibagi. Na ahandi ho.
Ya mutipe. Ibyo bintu wagirije ba John no gufungwa pagafungwa. Iyo ja hose byo gukurikirana. Ndankwerekire. Sobo kamwana wa mama ushikire toto umuhishuke reka nakundi tucambari
umviriza ndakubwire cyo kwa umviriza subiza wiri kuye nikore munde
neka wakureme tuzirivege mu mukecu utabivuze je nzobivuga
hewe mafoza nuwo mu muryango nuwo byamafarengero biwacu hewe sishobora kumuhemukira ndakubari ukamen ibaga je nzokumena umuto
Nyene warajinyitse imbere ya mama wawe araka wenda kubyiye warabonye tiyeri pesha akagusaba ibisuguti ngene afite urumuntu
kubwira ko wagira ibyo
afatiyeri naravubye barayirakwa
mama wawe yarakubutiye kubonye
umve ewe kandi biri akabona rero ndabikinye radio ntateka imitwe gutyo nta kintu na kimwe cyari kumugondoza reka na papa yari yamunaniye
Nungi.
Aha.
Donko ya gumya shaka ko dotibira buguru irusange.
Dote gusa na fari ya je byose.
Mama we, umbarire hewe.
Wibaze sharise n'ubukine turimo. Nabo nyene baheruka no kubiba. Cha wibaze.
Ahubwo
je bago mpaka ngo atumira ababanyi, ngo abagenzi, ngira ngo nibisiga byose by'irusange.
Cyose bite ku ya Mariza.
Mama kama. Ega mugabo hewe ntahura. Kajya na mama ni kwa medzi.
Oya.
Umva bajya bakutse ibintu bikiriho.
Eh,
bacyashakana ibintu byose berekane byose.
Ewe.
No hewe. Kizimare kuye.
Eh.
Ubu nkubandanya ama preparatifs gusa nta kintu.
Basha.
Ah ubwo ni batwongera gapana
ubwo.
Ya twongera ubwo narugwanya hona.
Ahubwo na veterinaire nanze.
Aya nanze kwe.
Mukatire nabatugandishije. Mwandikira ubwo sha mubaza hagete. Hewe, kani nawe naragufitiye akantu hewe.
Agakuru keza.
Aya.
Ahubwo nazo nyene ndamubaza ingene shobora kwikokora ngo ngiye kuraba mabukwe akandabira rirari.
Yo, Mari. Waragiye kuraba mafoza mugasho.
Hewe, ntaranashika shani muhira.
Ibaze.
Niho nahereye.
Kutabimbiye kuzojayo ga Mari.
Rero mukaza nagiye kuramutsaye nabukwe abanza kubitangaza we nawe.
Hewe. Naramushiriye
agakado.
Atacho nina na nyene urambora nyene na gororotse. Ari se yarafashe nawe.
Wote nta nakimwe yakubariye.
Hewe yavugira kumenyosha.
Cyeri none nta nakimwe yakubariye.
Ya cihiki. Ka.
Mariza, umviriza. Ngoma ndakwibira akabanga. Mugabo. Muzobibwire cyeri ngo bimuhore.
Ndabona.
Okay.
Ndakabasinda.
Mshuti mwese mukunda radio ijwi ry'America ibiganiro twabateguriye umunsi bigaruke ngaha tuboneho akanya ko gushimira ibiganiro twateguriye muri aka kanya niho bigaruke tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Alimasi yadufashe kwigiranya ikiganiro mugire mwese rero amahoro no munsi mwiza.